Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2019. Kuri mikro muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo.
Igihe tworonka ako gahinguriro kegereye mwino komine cyoshika twebwe abenegihugu natwe kikareka kutugendera kuko n'ahantu tugishika naho gatoronke akunyu ndatupfuna cyane.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Ruhengeri komine gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Bidogera ubukene bw'isoko bashoreramwo imisigati barima hamwe n'ubukene bw'ihinguriro ry'isukari. Tubafitiye n'andi makuru kuri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International ku iraswa ry'impunzi z'abanyekongo zari mu ikambi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu burengero bw'u Rwanda. Tubafitiye n'inkuru ku nyishu y'inama nshingamateka na nkenguzamateka vy'u Burundi ku ngingo y'inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi gutahukana abasirikare igihumbi b'abarundi bari mu bari mu gihugu ca Somalia kugarukana amahoro n'umutekano hamwe no kucegeranyo cicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuvyaranguwe n'ubushikiranganji bumwe gukira mu kiringo ca mezi 6 arangiza umwaka w'ibihumbi 2018. Yamara reka duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi tubafitiye muri uyu mwanya. Amakuru mwateguriye kandi mugiye mushikizwe na mugenzi wanje Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Mwaramutse Fidèle. Turayahera muri Afrika. Igihugu cya Afrika y'Epfo giteganya gushikiriza uwahoze umushikiranganji w'ikigega cya leta wa Mozambique Manuel Chang'e leta yiwe aho kumuha leta z'umwe za Amerika imurondera ku byaha aregwa by'ubutunzi. Ibyo byashikirijwe n'umwe mu bategetsi ba Afrika y'Epfo. Chang'e w'imyaka 63 bitekanijwe ko ku munsi wa kabiri i Johannesburg ariho azoshikirizwa ivyirungikwa ryiwe. Afunzwe kuva agifatwa mu kwezi kw'12 igihe yagira afata urugendo aji Dubai. Leta z'ubumwe za Amerika na Mozambique biriko birarwanira kumuronka ku byaha yagirizwa byo gufata ingurane yo mu ibanga y'imiliyaridi 2 z'amadolari yatumye igihugu cya Mozambique kija mu ngorane zikomeye z'ubutunzi. Bamwe muri Mozambique bavuga ko mu gihe yorungikwa muri Leta z'ubumwe za Amerika ariho yohanywa bimwe biboneka. Jose Mantegase avugira umugambi uri ku butegetsi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique Renamo avuga ko mu gihe Chang'e yorungikwa muri Mozambique atana kimwe yokoregwa yoguma yidegembya. Papa Francisco ejo ku munsi wa kane niho yugurura inama yo guca hirya no hino ikibazo kimaze igihe kirekire c'amabi afatiye ku gitsina akorwa n'abakozi ba Ekleziya Katolika. Ku munsi wa mbere w'iyo nama izomara imisi ine iriko irabera i Vatikano mu Butaliyano, Papa yabwiye indongozi 190 za Ekleziya Katolika ko abakristo bariko barabakurikirana kandi barindiriye inyishu n'ingingo zikomeye zizova muri uyo mwihoyezo zitagarukira gusa kunegura ibiba ariko ziherekezwa no guhana abashurashuje abakiri bato. Yasabye abitabye iyo nama kumviriza amarira y'abana bato bakeneye ubutungane. Iyo nama itumbere kwigisha abarongozi b'ishengero ingene bawutorera umuti ibyagirije iby'ubusambanyi n'ingene bo kwifata imbere y'abahohotewe hatibagiwe no kurinda ibibazo nk'ibyo muri kazoza. Ibibazo by'ubusambanyi muri Ekleziya Katolika byaravuzwe cyane muri imyaka 30 aho amaraporo atari make yagiriza abarongozi b'iryo shengero gufata abana bakiri bato ku nguvu. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yarugaye urubibe igihugu ciwe gihana na Brazil, yongera aragabisha ko ashobora no kubikora kuri Colombia kugira abuze imfashanyo ko zinjira mu gihugu. Amatoni y'imfashanyo zifungurwa, imiti hamwe n'ibindi byinshi byavuye muri Leta z'Ubumwe za Amerika byazibiriwe ku rundi ruhande rwa Colombia ahari kiraro kigihuza na Venezuela. Maduro avuga ko Venezuela atari igihugu gisegerereza kandi akavuga ko yanse imfashanyo avuga ko ari imyiteguro ya Leta z'Ubumwe za Amerika yo kuvogera igihugu ciwe. Maduro yararungitse abasirikare ku mbibe z'igihugu. Umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido avuga ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfata kibanza nawe yashikirije ko ategekanya kwinjiza izo mfashanyo mu gihugu ku munsi wa gatandatu naho igisirikare kimeze magabo ariko ntatomora uko azobikora. Maduro yaremeye kuganira na Guaido ariko yanka kuva ku butegetsi canke gutunganya ayandi matora. Abasirikare bashika amajana abiri ba Leta Zunze za Amerika nibo bazosigara muri Siriya inyuma yaho Leta Zunze za Amerika zizokurirayo basirikare. Iyo byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House ejo ku munsi wa kane. Mushikiranganje wo kumenyesha makuru muri ivyo biro Sarah Sanders yavuze ko igitigiri gito c'abasirikare babungabunga amahoro ariyo bazosigara muri Siriya mu kiringo Kanak ariko nta byinshi birenzaho yashikirije. Babajijwe ibijanye nayo makuru ejo kuwa kane nyene ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwarungitse abamenyesha makuru kubaza ibiro by'umukuru w'igihugu White House. Mumenya ko abasirikare b'abanyamerika bashika 2000 aribo bari muri Siriya gufasha abarwanyi b'abakurde bariko bararwanya ibisigarira by'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Kuri izo ntambara nyene indege z'intambara z'urunani rurwanya iterabwoba muri Siriya zarateye gace kagisigayemo abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu inyuma y'utwigoro two guhungisha abanyagihugu bari bakiri mu byara byabo barwanyi. Ibyo bitero byabaye ejo ku munsi wa kane mu mihana ya Baghuz ni nyuma y'umunsi umwe abanyagihugu 2000 bakuwe muri ako karere. Ubwo runani rurongoye na Leta Zunze za Amerika rufadikanije n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abakurde bo mu muhari Force Democratique Syrien bavuga ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu bacugarijwe i Baghuz kandi babuze ubuhungiro.
Urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere. Umwaka urangiye impunzi z'abanyekongo zari mu ikambi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu burengero bw'u Rwanda zigira imyirekano zerekana ko zitishimiye ko zifatwa mu Rwanda. Zarashwe n'abapolisi b'u Rwanda itariki 22 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryasohoye raporo ku iraswa ry'izo mpunzi. Umumenyeshamakuru Geoffrey Mutagoma niwe adusomera ibiri muri iyo raporo.
Umuryango Amnesty International utangira ugira uti: abapolisi barakidegembya mu gihe impunzi z'abanyekongo zigaragambije zinubira uko zibayeho zo zifunzwe. Uyu niwo mutwe Amnesty International yahaye iyi raporo ugenekereje mu Kinyarwanda. Hashize umwaka umwe impunzi 11 ziciwe mu mujyi wa Karongi, izindi zicirwa mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Izi zarashwe na polisi ubwo zasohokaga mu nkambi zerekeza ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR zinubira igabanuka ry'ibiribwa n'izindi fashanyo zagenerwaga. Amnesty International irasaba ko abapolisi barashize impunzi bakorwaho iperereza ababigize mu ruhare bakabiryozwa. Mu gihe nta perereza ryigeze rikorwa ngo rinatangazwe kuri ubu bwicanyi, impunzi 63 zifunzwe ziregwa ibyaha bifitanye isano n'iyo myigaragambyo. Bimwe mu byo ziregwa ni ugutegura no kugira uruhare mu myigaragambyo itemewe, gukwirakwiza ibihuha bitera icyasha ubutegetsi bw'u Rwanda, banashinjwa kwigomeka ku buyobozi bwa leta. Amnesty International iramagana ubushake buke bwo gukora iperereza ku myitwarire y'igipolisi cyakoresheje imbaraga z'ikirenga ku mpunzi zigaragambirizaga ku cyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kiri Karongi no mu nkambi ya Kiziba ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nibwo impunzi zibarirwa mu magana zasohotse inkambi ya Kiziba, zagenze ibirometero 15 zinubira igabanuka ry'inkunga zagenerwaga na HCR. Icyo gihe zasabaga gusubizwa iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa zikimurirwa mu kindi gihugu kitari u Rwanda. Izi mpunzi zamaze iminsi 3 ku cyicaro cya HCR Karongi nubwo abapolisi, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abahagarariye HCR bazisabaga gusubira mu nkambi. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri, abapolisi bamishe ibyuka biryana mu maso mu kivunge cy'impunzi ndetse banarasamo amasasu yica. Impunzi 8 zahasize ubuzima, izindi zirakomereka. Kuri uwo munsi n'ubundi HCR yatangaje ko hari izindi impunzi 3 ziciwe mu nkambi nazo zirashwe n'abapolisi. Nyuma yaho igipolisi cyavuze ko impunzi zabarwanyije ndetse zigakomeretsa abapolisi barindwi. Hari umutangabuhamya wabwiye Amnesty International ko abigaragambya bateye abapolisi amabuye, ariko ngo byari uburyo bwo kwirwanaho abapolisi bamaze kubasukamo ibyuka biryana mu maso. Ibyo yatangajwe n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda na komisiyo yayo y'uburenganzira bwa muntu bigaragaza kubogama. Ni iby'iperereza ku mpunzi zagize uruhare mu myigaragambyo, aho gucukumbura imyitwarire ya polisi yatumye bamwe mu mpunzi bafatwa abandi bagakomereka. Iyi raporo inavuga ku mpunzi zifunzwe. Kugeza ubu hafunzwe abagera kuri 65 bafashwe hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatanu mu mwaka ushize. Polisi ikimara gutatanya bigaragambye ikoresheje ibyuka biryana mu maso nyumikarasa mu Kivunge, ku ikubitiro hafunzwe impunzi 21 mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwakurikiyeho hafashwe abandi babiri barafungwa. Mu kwezi kwa kane polisi yakoze imikwabo mu nkambi ya Kiziba, maze abapolisi binjira mu nkambi ku ngufu abandi barayigota. Minisiteri ishinzwe impunzi n'ibiza yavuze ko byari bigamije gucubya umwuka mubi mu nkambi. Ku itariki 30 z'ukwa kane n'iya mbere y'ukwezi kwa gatanu, nabwo habayeho guhangana hagati y'abapolisi n'urubyiruko rw'impunzi. Nabwo polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso. Icyo gihe hakomeretse impunzi 14 harimo n'umwana, kandi umwe mu nkomere yaje gupfa agejejwe ku ivuriro ryo mu nkambi. Nyuma yo gushyamirana impunzi 30 zahise zitabwa muri yombi, izindi 12 zirafungwa hagati mu kwezi kwa gatanu, bituma abafunzwe bose baba 65. Cyakora iyi raporo ivuga ko hari babiri barekuwe, mu gihe uwundi umwe yahamijwe gukwirakwiza ibihuha bigamije gusebya u Rwanda imbere y'amahanga, guteza imidugararo muri rubanda no gukoresha imyigaragambyo n'inama binyuranyije n'amategeko. Abandi bo baracyakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Amnesty International isanga binyuranye n'amategeko mpuzamahanga kuba abategetsi b'u Rwanda barega impunzi mu manza nshinjabyaha kubera gusa ko zigaragambije. Ivuga ko bitandukanye no kuzirega guteza imvururu mu gihe hari ibimenyetso bifatika. Uyu muryango uvuga ko ari uburenganzira bwa buri wese kugaragaza ibitekerezo no gukora inama mu ituze. Uyu muryango wongera gushimangira ko hakwiriye gukorwa iperereza ku mbaraga z'ikirenga igipolisi cyakoresheje. Usaba ubutegetsi bw'u Rwanda gutangiza iperereza ryigenga kandi ridafite aho ribogamiye, hagasuzumwa niba imbaraga z'ikirenga polisi yakoresheje mu gutatanya abigaragambya zari ngombwa. Iri perereza kandi ngo niryo ryazerekana niba imbaraga zakoreshejwe zarubahirije amahame y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Ku bw'uyu muryango, abayobozi bose bakekwaho uruhare muri ubu bwicanyi bakwiriye kuba barahagaritswe mu kazi mu gihe iperereza rikorwa, kandi haboneka ibimenyetso bifatika bagacirwa imanza nta kubogama. Amakuru dukesha abakurikiranira hafi ibibera mu nkambi ya Kiziba n'abafitemo imiryango avuga ko n'ubu hari abatinya kugera hanze y'inkambi kubera gutinya ko nabo batabwa muri yombi, batewe ishavu no kuba badashobora kwibuka babo bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda, kandi byakabaye ari uburenganzira bwabo. Bavuga kandi ko ubuzima bwarushijeho kuba bubi, ko nta bwinyagamburiro bakigira ku buryo n'abajyaga guca inshuro hanze y'inkambi ubu batakibitinyuka. Abavuganye n'ijwi rya Amerika batifuje ko amajwi n'amazina byabo bitangazwa, bemeza kandi ko batizeye ubutabera bw'u Rwanda ku bantu babo bafunzwe, kuko Leta y'u Rwanda yabafunze ishaka kubacecekesha no gusibanganya ibimenyetso bigaragaza ubugome yabagiriye.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi inama nshingamateka na nkenguzo amateka by'igihugu ziriyamiriza ingingo y'inama ya ONU ijeje umutekano ku isi y'ugutahukana abasirikare igihumbi b'Abarundi bari mu bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. Babishikirije ku muhingamo w'ejo kwa kane abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bari bagiye kwishura ibibazo by'abashingamateka n'abakenguzo amateka. Ibindi kuri iyi nkuru tubibwirwa n'umumenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanyanga.
Muri kano kanya tukaba tugomba tugira icyo tuvuze kubyerekeye ingabo z'igihugu cyacu ziri mu gihugu cya Somalia.
Uwo ni Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, ariko abwira abashingamateka rongoye n'abakenguza amateka imva n'imvano y'igikorwa kidasanzwe cyo kumuhingamo wuno wa kane. Umukuru w'inama nshingamateka yuguruye icyo gikorwa yasabye zeno ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashingamateka w'amaho ujejwe ivyo kwivuna abansi n'umutekano gushikiriza ibibazo. Ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'umushingamateka zeno ndaruvukanye.
Ingingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryari rirongowe n'utwara igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Uwo yatwara iryo shyirahamwe nta ruhara yoba bifisemo. Kuva igihe ubutungane bw'u Burundi bushiriye ahabona abagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Meke Ndadaye, byaragaragaye ko uwahoze arongoye u Burundi Major Petero Buyoya, umukozi ahambaye w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, yabigizemo uruhara rudasanzwe. Bego Buyoya nta ruhara afise muri urwo rukurikirane rw'ingingo zigayitse zifatirwa u Burundi, harimwo n'iyo ngingo yo gutahukana inteko. Iyo ngingo yo gutahukana inteko ni mbariyo. Leta y'u Burundi ihagaze hehe kuri ico kibazo?
Umushikiranganji wo kwivuna abansi Emmanuel Nahumvukiye w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni basanga iyo ngingo ariyo guhohotera u Burundi n'Abarundi, bakavuga ko ibihugu byarungitse abasirikare mu gihugu cya Somalia byari byumvikanye n'ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika ko abo basirikare igihumbi bategerezwa kuva mu ngabo z'ibyo bihugu muri 2021. Bakababazwa n'ingene iyo ngingo yahavuye yego u Burundi bwonyine. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi ntiyadidinganije mu kwagereza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahora arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika ko ari mu bafashe iyo ngingo abategetsi b'u Burundi bita agahotoro.
Iyo ngingo rero nk'uko mwabibajije yafashwe wararongoye iryo shyirahamwe ari wariramutwa atawokekeranya ko nabo bafatikanije umugambi ugayitse wo kuza baratwononera ukuntu turiko turiyubaka batoba babifisemo uruhara. Nta cemezo canditse mfise mugabo ntawobyirengagiza yuko batoba babifisemo uruhara, kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere bazi yuko igitunze Burundi amafaranga y'agaciro iyo bava muri icyo gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. Mugabo nivyo bibaza sivyo.
Umukuru w'inama nkenguza amateka Reverien Ndikuriyo wewe asanga iyo ngingo yo gutahukana abasirikare b'Abarundi abayifashe batifuza ko Somalia n'akarere bironka amahoro, akavuga ko atakindi bifuza atari gukamisha umutekano muke.
East Africa bariko rayirondera kuko irakomeye, umva bariko rarondera umwasi agira inguvu yinjire muri East Africa, nivyo barondera hanini. Ko Somalia bacha bicira barengana bacha batangura kuza binje muri Kenya bamwe batangura kwipakiza no modoka bagibaza batangura kuza guturikira ngahi wacu. Ibyo byose bavuga bati bari bafite ingufu no mu rundi bushikirwa ere sababu niyo erema ishobora kudufasha guhungabanya East Africa. Nibaza yuko leta y'u Burundi yo kwitegura igakingira ubwa mbere ingabo zisigayeyo zikingirwe neza zikingire ntibazihwikire nk'uko nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka yarabuze. Icyo nicyo cya mbere gikuru.
Icigera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka agatorwa asa afise icyo saba cokorwa kugira iyo ngingo ntigire ingaruka mbi.
Nagombara gutera intege leta nk'uko nyakubahwa umushikiranganji wo kwivuna amaso yabivuze ku ngingo bafashe. Navuga nti iyo ngingo bafashe yuko bovugana ayibandanye kumbura harubwo yogira ikibyaye, ariko kandi kuko nabandi babivuze bidakunze abantu bakangwa ko batahe mu mutekano batahe mu mahoro ntihagire uwundi murundi twaburira hari ahantu.
Naho rero inama nshinga amateka na nkeguza amateka byasohoye urwandiko kuri uno wa kane rwiyamiriza itahukanwa ry'abasirikare b'u Burundi igihumbi mu bagiye muri Somalia ntaco vyahinduye ku ngingo ku muhingamo w'uno wa kane. Amakuru dukura mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi avuga ko abasirikare bagera ku 200 baharugwa mu bategerezwa gutahukanwa mu Burundi hatarenze kwigenekerezo rya 2018 kuno kwezi kwa kabiri burije indege bavi Mogadisho bagana ikibuga c'indege ca Bujumbura. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Inama nshingamateka na nkenguza amateka isaba leta y'u Burundi kwiga ingene yo kubura abasirikare bose b'abarundi bari mu gihugu ca Somalia mu gihingingo yo gukura abasirikare 1000 muri ico gihugu itohagarara. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi kandi bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ntibatahura kugene leta ivuga ko ubushikiranganje bw'ubutungane bufise ikibazo c'uburyo ariko bitigira iby'abanyororo biri mu mabohero bikabandanya biba umurengera ufatiye ku byari bitegekanijwe. Ivyo babishikirije mu gicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari kashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje bumwe gukira mu kiringo c'amezi atandatu arangiza umwaka w'2018. Umenyesha makuru wacu Raymond Zimana niyo nkura dufitiye.
Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ariko ashikiriza ibyaranguwe mu mezi atandatu arangiza umwaka wa 2018 mu byaranguwe n'ubushikiranganje 10 bwegukira birarongoye. Gaston Sindimwo yemeza ko mu byagoye ubushikiranganje bw'ubutungane harimo ikibazo c'uburyo. Ikindi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yashikirije ni kijanye n'ibitigira ibirenze by'abanyororo. Bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ubwo bwinshi bw'abanyororo mu gihe batanga akarorero k'ibohero rikuru ry'imurambya ryategerezwa kujamo abatarenga 100 ariko buririmwo abarenga 900. Defense na Uhunda yibaza igituma amategeko yo gukora ibikorwa by'iterambere adakurikizwa kugira ibiharuro by'abanyororo bigabanuke.
Joni wabaye haratowe itegeko rivuga ukuntu bugabanya abantu mu maprizo cyane kiri kije na travail d'intérêt général. Iyo tegeko ryaratowe kandi twarasubiye para modifier le code de procédure pénale travail d'intérêt général ijemo kuri abantu bakora udukosa dutoduto disimbo n'ukuntu baguma bavuga yuko baguma baguhirana kandi aho les instruments juridiques zaragiyeho amategeko yaratowe mugabo ntaje mungi baguma bidoka gute aho boshize mungira amategeko kujya abantu bagabo.
Nayo kubwo umushinga amateka Fabiano Bancija Nino avuga ko ibitigira iby'abanyororo bibandanya bigwira kuko hari imanza zicibwa abejejwe n'abambizwe izera ntibarekugwe.
Hari imanza nyinshi z'abantu bapfunzwe zacitse ariko abantu batarekuwe kandi byari byoroshye bidasaba ubyo bwinshi hakaho kandi n'abandi berejwe n'ubutungane cyangwa abana bagasanga n'abamaze iminyororo batanga igitigiri kinini yo mu minyororo aho rero nimushikana ntiyo kwidoga kuko barabona igituma mu n'abandi barekuwe n'ubutungane buburanye bidegembya mugabo ntibarekuwe. Mu mpera z'umwaka uheze twahora abarenga 1000 ubaza bariyongereye twosaba yuko bogerageza ukagira ingufu abana bakarekuwa.
Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu arahumuriza abo bashinga amateka ko ivyo bikorwa by'iterambere bitakoresheje kuko itegeko ari rishasha. Nayo ku batarekugwa bahejeje umunyororo Sindimwo yemeza ko hari abaca bigumira mu mabohero.
Twizeye yuko vuba cyane rwose tugiye gutangura gukoresha ivyo bikorwa kugira ngo bamwe babe basohoka kuko ariyo benshi usanga amabohero ariyo nkuko bamwe bavuze ngaha kubera gusamara kwa bamwe n'abandi ugasanga hari abantu mbere usanga barahejeje n'ikiringo cyo gufungwa. Ndazi umuntu imurambya amaze nk'imyaka 6 yarahejeje gufungwa mugabo umupfunguye aca asubira kugaruka urumva yasanze ari muyohera ari imeze neza ndamuzi.
Mu bijanye n'intwaro yo mu gihugu hagati icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Agaton Rwasa yagarutse ku kudafata kumwe abanyepolitike b'abarundi.
Umviriza genda uraba hirya no hino urasanga yuko tugifise intambwe yo kugenda abarundi ikintu cyo kutihanganiranira muri politike kiracari nk'indwara. Nashaka rero gusaba yuko kongureye mu bushikiranganje mu bamwe bamwe bose mu byo bajejwe nyabu nabo kwama bibutsa abantu yuko twiza kubahana tukubahirizanya nk'igihugu n'icyacu twese turabarundi twese. Hanyuma rimwe na rimwe nuko kutihanganiranira birashobora kugira ingaruka mbi iyo bamwe bamwe mu bategetsi usanga bariko barabyitwaramo nabi bagahabamo uburenganzira abandi bagashaka kububima.
Aho Sindimwo yishura ko uruhara ari urwa bose akemeza ko ku nzego nkuru z'igihugu babitahura ariko hasi yakira gahazi.
Kenshi akenshi ubushikiranganje ku rwego rwo hejuru hari igihe bubikora ugasanga barayikuriye imigambwe kwigisha ukuri kwamye kuko uno munsi turavye ingene amahoro n'umutekano biri mu gihugu naoza gucinyiza urucange ubundi mugaco ikosi ico mushikiranganje co nyine ngikoba camwebwe banyakubahwa bashinga amateka banyakubahwa bakinguza amateka ko kenshi nimwe muba muri aya makomini nimwe muba muri iyo mitumba kuko hari usanga hejuru bigenda neza mugabo ugasanga hasi bikagenda nabi.
Ikindi cyavuzwe muri ubwo bushikiranganje nuko hari yategekanijwe ko hakirwa abarundi batahuka bari barahunze igihugu bashika 100,000 bavuye mu bihugu bya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya n'u Rwanda, ariko hatahuza bagera ku 23,991 gusa. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Iyi ni inkuru yerekeye Burundi. Abanyagihugu bo ku mutumba Ruhengeri, komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi, basaba ihinguriro ry'isukari bemerewe na komine haraheze imyaka irenga ibiri. Abanyagihugu bavuga ko mu kuronka amasoko y'imisigati barima bibagora. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Imisigati irimwa cyane ku mutumba wa Ruhengeri ku ngo zirenga amajyarindwi zikuri uwo mutumba nkuko byemezwa n'abajeje intwaro iziharurwa ku 400 zifite imirima irimwo icyo gitegwa. Abarimyi bacu bacumva ko bagiye kuronswa ihinguriro ry'isukari bari bazi ko bagiye kogorora.
Tumaze kuronka ihinguriro yumva n'iterambere ku mutumba n'iterambere ku murimo. Twari twabishimye cyane kuko twaje tubona ko tujya tugire abantu badushikira imbere tujya turonke amahera asumba yuko hora turonka. Ariko gusa turacyabirindira ntiturabibona.
None bababwira ko itavye kubera
icyo. Imvo ntayo tubuze. Ituma ritevye cyo tubuze.
Nimuvugana n'ababa twara.
Ko ibintu biri ko biraza bakategura inama kintu muzo cyabwira ho amugambo ugeze. Iyo nama tukaba tutayumva irarika.
Umutumba wa Ruhengeri uri mu kiyaga gikujwe n'imisozi ihanamye mu gushikira iminima y'ibikaju ntibyoroshe kuko atari imodoka yo yose ishobora kuhashika. Ugiyeyo abara nk'iminota irenga 30 ariko aramandagara n'amaguru mu kuvayo naho agakoresha irenga 45 aduga imisozi. Abari n'ibikaju wobo bamenyesha kuronka umwimba ari kimwe nayo kuja kuwushora ari kindi
igihe tworonka ako gahinguriro kegereye mwino komine cyoshika twebwe abene gihugu natwe kikaka kutugendera kuko nahantu tugishikana kugira turonke akunyu ratupfuna cyane bihageze ahantu tugite parasa tukizane ahantu bategezwe kuduha amafaranga yo kwiteza imbere kitugendera ku mutwe gukatabara barari hari bire turi hafi cyo kuvuga yuko twona kirandura tukarima ibindi byoroshe kubera tubona atahinguriro dufise.
Muri make abanyagihugu bararuha cyane baza guhiguruka ari bwabana kuva abaje ngozi uduze umuzigo ngaho gatwara bitanu kabishika uri umugabo nyine nti gutaya kurenze uba wamaze kumenagurika mugabo hari ihinguriro no gukwegeraho bashira mu cyuma ari gikoma gikora.
Bamaze kumva ko hagiye kuza ihinguriro ry'isukari imirimo yaciye yongera kuko hariho abatahora barima imisigati baciye bayijukira kubera iryo hinguriro itarabaho haca haba ingorane ku isoko kuko imisigati isumba abakiriya.
Abakiriye tubakura muri twebwe nyine ahubwo gusa icyo bikora ko bari babe byinshi amahera bamakeye umva pri iragabanuka
gute
amahera bamakeye kubera byabaye byinshi cyenkeneye amahera hagakeneye amahera hagakeneye amahera bamwagura nabo ni bakenye ntibaza kubwishi umva amahera caba make.
Abo banyagihugu bamenyesha ko imyaka iri kwiraba myinshi iryavuzwe ritarataha bagasaba ko imvugo jana ingiro
bimaze nk'imyaka irenga nk'itatu n'ubu rero turabona uhugira kane waje muraba rero muri ya migambi ya komine mukaguma mwibuca nk'abamenyesha makuru kugira iryo hinguriro cy'ikigikazu riboneke mu komine yacu natwe tubone ikintu gikozwe muri cyagikazu cyacu ngira ngo twose tukizukira ku kirima dufise amagara meza.
Umugambi wo kubaka hinguriro ry'isukari ku mutumba wa Ruhengeri usanzwe mu gitabo cy'imigambi y'iterambere komine Gashikanwa itegekanye kurangura mu kiringo cy'imyaka 5. Musenyeri wa komine Gashikanwa Nderagije Jean Françoise twamurondeye dusanga arafatiriwe hagataho ndi kwiminwe Janvier umwe wajeje intwaro ku mutumba wa Ruhengeri avuga ko ayintambamye babwiwe n'abarongoye zituma uwo mugambi utaja mu ngiro
byagumye bicumbagira kubera ibarabara n'amatara ko ari kure nicyo twasanze bica bibagora kuronka amazi yegereye hafi kugira amazi akorane nayo matara kugira abace baronke iryo hinguriro babonye uburyo bwishi bwo hitanwa nayo mazi ava kure
ariko amazi amasuka dusumira yarabonetse
ego ejo bundi barabitubwiye ko bitegerezwa gukogwa kandi byihuta ko iryo hinguriro itegerezwa kuza.
Mu gihugu cy'u Burundi gushika no mango harangwa ihinguriro ry'isuka imwe rudende riri mu mwanuko bw'u Burundi mu ntaya Rutana rigizwe n'imitaya yavuye muri leta no mu bikorero twabo ku mutumba Ruhengeri muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.